umushikiriza manza kizigenza Silvestre Nyandwi yemeje ko amatohoza yakozwe n'ubushikiriza manza yerekanye ko hari abantu bagize uruhara mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi. Nyandwi yamenyesheje ko abo bantu uko ari 17 bose basohorewe imitaye mpuzamakungu kubera batari kugataka ku Burundi. Ahatangurira kubahoza arongoye igihugu cy'u Burundi Petero Buyoya
yahoratse arongoye u Burundi, Pascal Simba Nduku, Alfred Nkurunziza, Mamer Sinarinzi, Jean Bosco Daradangwe, Bernard Busokoza, Vincent Yungeko, Juvenal Nzosaba, Jango Mirakiza, Janze Baribwegure, Paul Kamana, Charles Nhakije, Aster Girukwigomba, Divere Bararunyeretse, Rick Rukingama, Charles Mukasi, Antoine Nduwaye.
Umushikiriza manza wa Repubulika asaba abanyepolitike gufasha kugira ivyugo rubanza bitera imbere aho kuguma bashikiriza ibidafasha amatohoza. Ku kibazo cy'uko Burundi gwa bavufise cizere kw'ibihugu abo barondegwamwo barimwo ko ivyo bihugu bizobatanga mu gihe hari bidafise imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi, Silvestre Nyandwi yemeje ko afise cizere kuko atagihugu coshigikira kudahana.
Tereka n'ibindi bihugu birifuza ko ibijanye n'ico cyaha cy'ugo rufu rwa Melchior Ndadaye cyo hano bikwiye rero turizeye uko ibihugu bizodufasha kugira ngo abo bantu baze bumvirizwe niba babera bere mugabo nkenerwa ko ubutungane bwo bumviriza kuko abo bantu kuvyo tubona baravugangwa cyane mu matohoza turiko turakora.
Nayo kuba ubutungane bw'u Burundi bwarakoze amatohoza ku bihugu abo bantu barimo kugira bamenye aho bazokwishuza ibijanye n'iyo mitahe. Nyandwi yemeje ko hari abasohorewe imitahe batazi ibihugu barimo. Aha akemeza ko igihugu cyose kigenga bazokurikiza ingingo ibihugu bizofata.
Ni bamenyesha ko bamwe tutazi ibihugu barimo, ariko twebwe turatanga umutahe mpuzamakungu. Hariho ingene imitahe mpuzamakungu itangwa, hanyuma ibihugu biraheza bikaraba kubera ibihugu bifite ubwigenge barafata ingingo yo kurungika uwo muntu canke ntibamurungike n'uburenganzira bwabo, ariko twebwe icyo dukora tuba twabisabye.
Ku kibazo cy'uko kubona igihugu cy'u Burundi carikuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI bishobora kuba intambamyi yifatwa n'irungikwa ry'abo bantu mu gihugu cy'u Burundi kugira babazwe, umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yishuye ko uruhara runini rufitwe n'ibihugu abo bantu barimo. Kiretse abo bantu 17 basohorewe imitahe mpuzamakungu kuwa 24 kwezi kw'11 2018, ubushikiriza manza bw'u Burundi bwari bwahagaritse abantu 4 abakukuru ke b'intwazangabo mu gisirikare cya kera. Ubu babiri bakaba bafungiwe mu ibohero ry'Muyinga, umwe afungiwe i Gitega, uwundi umwe afungiwe mu Rutana. Bose bakaba bakekwa ko bagize uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye, ariko umwe na bamwe mu bamufasha kuyobora igihugu. Ubwicanyi bwakozwe kuwa 21 ukwezi kw'icumi 1993, inyuma y'amezi atatu gusa umugambwe Sabanya Frode Bundadaye Melchior yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.